Imumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumviriza Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Nawe witwa ibintu mabiharage barafata bakavurugisha inka zikafata ibyo warembeje bikagwa hariya izo nka zikaba arizo zikaba zikagara.
Ino umwe mu bafasoni wo mu ntara ya Mwaro mu gihugu cy'u Burundi avuga ko ibazo c'inka zona imirima yabo. Iyo nkuru co kimwe n'indi ivuga ku vyerekeye abakozi ivyaha mu gihugu cy'u Rwanda bagiye kuza barosubizwa iwabo vyoroshe bice mu masezerano ya Zidaye asinywe. Turagaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko igisirikare cha Uganda kuri wa gatatu cavuze ko cishe abarwanyi b'abayisilamu baharurwa mu ijana bahurikiye mu muhari ADF uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umuvugizi w'ico gisirikare General Richard Kalemire yavuze ko abicwe bose biciwe mu bitero vy'indege vy'urutavana ko vyiriwe birabakogwa ko ku munsi wa gatanu mu ahitwa Erengeti ni mu ntara ya Kivu y'uburaruko muri Congo. Kubwo igisirikare cha Uganda ivyo bitero vyagabwe nyuma yaho kirongiye amakuru ko uwo muhari urwanya leta ya Uganda wari kuritegura kugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Buganda. Mwomenya ko abarwanyi ba ADF ari bo bagirizwa urupfu rw'abasirikare 14 ba Tanzania bo mu nteko za MONUSCO bishwe mu ijoro ryo kwa ndwi z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017. Umushikiranganje wa Sudani umanuka jeje kumenyesha makuru Mikael Makeu yavuze ko azobandanya kuvugira leta ya Perezida Salva Kiir naho yafatiwe ibihano na leta z'umwe za Amerika. Amerika ikaba yamufatiye ibihano ku itariki ya gatandatu kwezi kw'icenda yagirizwa kugira uruhara mu kubangamira amahoro umutekano muri Sudani umanuko. Leta ya Sudani umanuko imaze imyaka itanu mu mitwe n'imirwi y'abarwanyi mu ntambara imaze gutuma abantu imiliyoni zine bata ingo zabo. Nyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres hamwe na Drone Dramani yahoze arongoye igihugu cya Ghana hakaba n'umukuru w'indorerezi zarungitswe n'ishami CEDAW barashima ko igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu muri Liberia cabaye mu ituze ntangere. Umugujeje wo gutunganya amatora muri ico gihugu wamenyesheje kuno wa gatatu ko utangura gutangaza ibiharuro vya mbere vy'imfata kibanza kuri uno wa kane. Amatora yabaye ku munsi wa kabiri yahuje Senateur George Weah hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Joseph Boakai. Gushika ubu nta rugero rw'abitavye ayo matora arashobora gutangazwa. Ico bikora Senateur George Weah abicije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze yuko yizeye intsinzi. Radio Ijwi rya Amerika muratwumva ku mirongo itandukanye ya FM. Kuba twumva muri mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na kuri Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ikiganiro iwanyu mu ntara tugihereye mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi neza muri commune ya Busoni yazindutse iraberamwo ibikorwa bitandukanye vy'isuku. Amahoro Bosco Jean Bosco ndarurinze ukoreye Ijwi rya Amerika ngaho i Busoni mu Kirundo.
Amahoro cyane Diane.
Ivyo bikorwa bitandukanye vy'isuku vyazindukiye ngaho bigamije iki n'ibihe?
Ego nibikogwa ahanini bijyana no kwerekana byaranguwe n'ishyamwe yitwa Norwegian Church Aid bishira mu ngiro umugambi wo kongereza isuku ubwa mbere ku mashuri hanyuma no mu bucimbiri buri mu kibano aho rero ahanini bahagarara ku kintu cyo kugwanya ibintu bije no kwandagaza umwanda mukuru mu ngo hamwe no ku mashuri ibyo rero bakavuga yuko ibiharuro bimaze kwerekana mu Burundi ko abana bagera ku 5,000 bafa ku mwaka mu Burundi kubera ko bacamira ibyo bafungura birimo umwanda mukuru batabizi.
Ni kibazo cya gisanzwe kivugwa ngaho mu ntara ya Kirundo no ku mitumba itandukanye ya commune Busoni ga Jean Bosco.
Ni kibazo kuko usanzwe ajejwe mu gisata cy'amagara y'abantu mu ntara ya Kirundo ibijyanywe n'isuku n'isukura ibyo bita hygiene et assainissement mu rurimi rw'Igifaransa avuga yuko gushika ubu mu ntara ya Kirundo ingo 70% zibayeho zitagira akazu ka sugumwe ibyo rero bikaba ari byo no munsi bariko baragerageza kugwanya bahereye ku mashuri 5 hamwe no mu ngo zegereye ayo mashuri ubu rero ibyo bikorwa bikaba byatanguye ku mashuri agera kuri 5 mu ntara ubu rero gukimbira 3 nibwo biko buragenderwa kuko bumaze kwerekana ko bwavavanuye n'ingeso yo kwandagaza imyanda mikuru ariko rero hamwe ku mutumba umwe twaciye ko kugacimbira kitwa kubaniro kari ku mutumba wa Gisenyi muri commune ya Busoni hoho abanyagihugu iruhande y'ibyo baciye bafashe ingingo yo kongereza isuku cyane ajyo mu ngo no ku mubiri aho bashikirije ko bamaze gufata ingingo yuko umuntu atoga agendana umwanda wo ku mubiri akamesa impuzu bamuha isabuni bakamuha amazi akoga avyase bakamufata ku nguvu ibyo rero bakavuga ko babikora iminsi yose ku munsi wa gatandatu
n'abakuze barabibakorera canke babikora muri utwo twana duto duto gusa
ntabwo babikorera abana gusa ahubwo abakuze cyane nibo babikorera cyane kuko nibusanga barananiranye ndetse uwo twavuganye we yatubwiye ko bamuhaye amazi bamuha n'isabuni yari yarahebye ibyo kumesa ubu rero yarabyabishimiye yuko bamusubije ku murongo akamesa akambara kuko yari yarabihebye nkuko yabitubwiye amaze igihe ari aje kumarigara atitaho iby'ubuzima bw'isuku mu muryango be no ku mubiri wiwe barabikora ku bakuze barabikora ku bana barabikora ku bakenyezi abakenyezi boza abakenyezi abagabo bakoza abagabo nkuko umukuru w'uwo mutumba yabitubwiye
urakoze cyane gose Jean Bosco ndarurinze ngira turahava dusubira amakuru yacu hanyuma kugira ngo bandanye utubwira ibyinshi kuri ino nkuru duciriye ku masonga
murakoze cyane Diane
mukanya isase duca dukubitira mu ntara ya Mwaro mu gihugu cy'u Burundi abandi miyo muri commune Kayoko intara ya Mwaro mu gihugu cyo Burundi shavuriraniga ko atacu bacimburana ibitungwa bitandukanye igituma muracumva muri no nkuru ya mgenzi wacu y'Imwaro Haisalidian inamahoro
Ingeso yo konesha ni ntandaro y'umvikano muke uriko wibonekeza hagati y'ababanyi bo ku mutumba rucyazo commune Kayokwe insiguro y'ukukonesha ahanini ifatiye ku ishari ry'amatati y'amatongo baba bafitaniye kuri zingorane banyine imirima bakababazwa nuko iyo bagize baravuga kuvyo baba bononewe baca basuzugurwa na banyine bitungwa bamwe mu bakenyezi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga yuko ibintu byunyugwa nuko bamwe muri barabapfakazi bigasa nk'ataje ambo bafise no mugihe barenganijwe mutwabo
na witwa ibirima biharage barafata bakavurugisha inka zikafate ibiti barembeje bikagwa hariya izo nka zikaba arizo zikaba zikagara we uri mukena tacufise ntukavuge nta jambo ufise
bantu twege babapfakazi bantaho nikora rwago turahohotegwa kubera ta kiguhagarikiye ugahava uheberana urumva ngeri igusaba amahera utupfumvugwa tugusaba amahera mugabo bakariho batera imbere nababo wewe ugapfa wirira nkigisho ubu uganyira
Ingurikizi y'ingeso mu kibano no gwanko no kurabana ingwe hagati y'ababanyi n'abajyango kugezaho bahigirana uwo kwitanga uwundi mu kumugirira nabi
urega muca muguma mwankana hakabugwanka
yehe abakubukije amahoro
nuko gusheraguza ragusheraguza wakubwira ngo genda witware ukabura amahoro kabure pfo na ruguru
ugize ati uracamucamande mu ucaru ugwanko ruheraho nyene ntimusubira kuvugana yari umubanyi yari umugenzi no kukuvugisha ntasura no kukuvugisha ikitavuzwe kwe nuruhombo banyene kono negu imirima bagira mugi inka zonye mu mirima yabo akarerona kuyu mukenyezi avuga ko atacazo kwimbura
none nka jewe ko banyoneshereje mu mwonga banutse muri nyamwonga ngasanga banyoneshereje ko ntari nsanzeho nuhuragiye nasanze yagiye umva nacangira oya gusoroma ko sinzosoroma kuko nimba yari nk'imihuto ubu sinagiye guca
ibintu vyunyugwa kandi nuko niyo bituye abo mu ntwaro kugira aba batunganirize amasahera mu nzira
ugiye kwitwara ngo ushikire mukuru w'umutumba agira ngo nzotohoza itohoza bizoca bihereraho nyene agenda musororere ni amwuzurizinda ugire muhirashe ukabihetse wa ukaciyo
wa rubanza rwawe ruca rupfuko
ugahavu heberana
nzohabona yobereka imasi umukuru w'umutumba rucyazo amenyesha ko iki kibazo cyo konesha mu mirima batagikemura bonyene ko bisaba ko bakorana n'inyamira mabi mugihe atacu bashoboye kubikora ko ku rwego rw'umutumba
hari amande yo ku mutumba tugatubumvikanisha bora bona ko murima waguze amaseyange yagiye kivumburwa n'umukozi ku munsi ubuho bari kwagishika kuri 2023 tukamubwa byanse cyo tumuhicegeranye hanyuma kashyirana mu butungane twebwe mbere yo ku mutumba bari kobarana n'abakabihakana cyangwa bakabwira ngo just gena rendagiye turafite inyamira mabi cyo tubayicegeranye tukaheza tukagenda bashingije ibyo bazonye urumva nk'ibigori hari ibigori dushikura hari n'ibikoti cyo tubirukira inyamira mabi ko twebwe turafite sa tugeza turafite naho dukurikiza tukabirukira mu butungane
tumenyeshe ko buramatari w'intara ya Mwaro Jean Marie Nyakaregwa yemeza ko ingeso yo konesha mu mirima yibonekeza mu makomine nka yose agize ino ntara kandi bigaragara ko abakora ikicaha akenshi babigira nkana akamenyesha ko ufashwe yonesheje ibitungwa mu mirima ubu baheza bakamuci hadabu y'amafaranga ngani ibihumbi jana uyarongoye ino ntara arongera akamenyesha ko kandi ishigwa mu ngiro mu mwaka uza gitegeko ribuza kuragira ku misozi azoba ni nyishu kuri ingeso yo konesha mu mirima mu ntara ya Mwaro Khaise Liliane ina mahoro ijwi rya Amerika
tuce tuvangaho mu Burundi dukubitire gato mu gihugu cy'u Rwanda ho leta y'ico gihugu ivuga ko atagwitwazo ibihugu vya Afrika bizongera kuronka byukanka kurungika basize bakoze ivyaha muri ico gihugu ni nyuma yaho kuri no wa gatatu inama nshinga mateka mu Rwanda yemeje integuro y'amategeko azotuma abakoze ivyaha bari mu bihugu bitandukanye vya Ethiopia Malawi hamwe no muri leta ya Zambia barungikwa mu Rwanda vyoroshe umenyesha makuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda Sumta Kabuyi aradusigurira
Leta y'u Rwanda ivuga ko yahagurukiye gusinyana amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha hagati y'ibihugu byinshi bya Afrika mu rwego rwo gukurikirana basize bakoze jenoside mu Rwanda bagahungira hirya no hino ku isi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Evo Duwizeyimana avuga ko u Rwanda rumaze gusinyana amasezerano n'ibihugu byinshi cyane cyane bya Afrika uyu muyobozi akagira icyizere ko nta rundi rwitwazo ibi bihugu byashyizanye amasezerano n'u Rwanda bizongera kugaragaza byamakohereza abakekwaho ibyaha
cyo tubona bizadufasha nk'igihugu nuko noneho zanzitizi zari ziriho z'ibihugu byatwimaga abantu dukurikiranye bivuga ngo nta masezerano yo koherezanya bari guhari ubu noneho arahari nta rwitwazo bongera ngo hari ibihugu byagiye bigorana cyane nka Zambia Malawi ni bimwe mu bihugu dukeka ko byihishemo abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda byagiye bigorana cyane cyane byitwaje yuko wenda aya masezerano atahari ariko icyo nababwira nuko ari amasezerano kugira ngo asimwe haba bisaba ubushake bwa politiki bisaba ubushake bwa politiki kuko hari n'icyayasinya n'icyashyire mu bikorwa nabyo birashoboka hari nk'ibihugu byagiye byinangira bidashobora kutwemerera gusinya na bene aya masezerano ufashe nk'igihugu nk'ubufaransa
nyuma yuko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yemeje amasezerano yo koherezanya abahamwe n'ibyaha hagati y'igihugu cya Ethiopia, Zambia n'igihugu cya Malawi. Ministre Uwizeyimana avuga ko u Rwanda rwamaze gusinyana amasezerano kandi na Congo Brazzaville bakaba baratangiye imishyikirano n'igihugu cya Mozambique ndetse na Zimbabwe. Gusa uyu muyobozi yemeza ko u Rwanda rudapfa gusinyana n'ibihugu ari bigomba gushingirwaho.
Buri gihugu dusinya hari impamvu. Hari igihugu tudashobora kureba tukavuga tutari kose wenda nk'iki gihugu aya masezerano yatumarira iki. Wenda tukaba dufite amakuru ko nta muntu n'umwe nariyo nubwo bene aya masezerano asinywa cyane cyane akanareba no mu bihe byashize kuko aya masezerano menshi abafite ibyo bita effet retroactif ntabwo ari ukuvuga ngo atangira gukurikizwa ku munsi yashyiriweho umukono ngo azarebana n'ibyaha bizakorwa muri avenir oya abanarebana n'ibyaha byakozwe daro passé kuko hari n'ibihugu usanga mu rwego rwa diplomasi bishaka ku gusa naho bikinisha Rwanda bikavuga bitari ko twanegosiya twaganira ariko ibi bintu se bizareba nibihe byahise cyangwa ibihe bizaza abo twibaza aho dushyira imbaraga cyane ni ku bantu bakoze byaha bya genocide ariko hari nabandi banyereza umutungo w'igihugu hari nabandi bashobora gukora ibindi byaha bitari genocide
amategeko yatowe kuri wa gatatu asigaje gutangazwa mu igazeti ya leta akabona gutangira gukurikizwa ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwabwira Dijwi rya Amerika ko mu madosiye asaga 800 bwohereje hirya no hino ku isi asaba ibihugu bicumbikiye abasizwe bakoze ibyaha mu Rwanda kubata muri yombi arenga kimwe cya kabiri aboneka mu bihugu bya Afurika Ubuganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byonyine byihariye asaga 800 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukavuga ko igihugu nka Mozambique Malawi nabyo biri mu biza ku isonga mu bicumbikiye abakekwaho gusiga bakoze ibyaha mu Rwanda cyane cyane ibyaha bya genocide Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Sasa sikuku imeanza
Tutaimba, tutacheza
Kwa furaha mwaka mpya Wakati umefika Dunia nzima twasherekea Mwaka mpya Kila sehemu ni shamu shamu Lazima mwenye ushikwe na hamu Tizama watu wamepiga pamba
Za kila aina Na wamependeza sana
Nikula kunywa na kujichana usiku hadi mchana Asante Mungu Baba twakushukuru Asante Baba wetu uliye mkuu Mwaka umekwisha
tumeanza mwaka mpya
Tumeanza mwaka mpya
Mwaka mpya mambo mapya
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turasa nk'abasozera umwaka wa 2017 muko twaye twayamenyesheje bice kuri Facebook yacu no munsi turaza kubaha akaryo ko kutubwira uko mwahimbaje Noweli hari abakibandanya bayihimbaza uko muri ko muri tegurira guhimbaza umwaka mushasha no gusozera uno wa 2017 uzohera mu minsi itarenga itatu twabahaye rero urubuga ni rwanyu turabarindiriye tukadufise uwa mbere ku murongo moyize ikaze ku ijuru rya Amerika kandi tukwifurize n'impera z'umwaka mwiza uramajaga moyize Aho Pretoria muri South Africa muri komura himbaza gute Noweli muri komitegura gute impera z'umwaka
Ego na tanatano gira gira kura baje tsana tugira mashonto ni kumeji fungu gwa jamba gwa ibe ni ne gishya bikenewe byogwe kandi kumwa ka gira impaka mwaka
Eh wa 2017 warabereye none
Ego bari wenye na wajenzi ni alipata kwa mwenye kichitu watu mwenye kichurundi. Alarundi kichitu chane. Kwa hivyo alarundi kichitu chane goze goze goze. Bari nga hapa za Afrika.
Ego.
Mwenye tuwa atulegia nina wa kongo maani. Kukua kukunji kami. Kukua hivyo. Kwa hama garanti. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa hivyo.
ego ako karakumara inkumbuzo muhira mhm nuko rero muyize reka tuguhakanya nimba hariho utashoboye kwifuriza Noeli uyu mwifurize nimba hari ushaka kwifuriza no mwaka mwiza canke gusozera neza wo turimo ijo rya Amerika guhako kanya
ego reka maze nifuje mwe mwese mukora abajonalisti mukora ko y'igihe Amerika
urakoze cyane
nifuje mujyango wanje mu ntara cy'itoki bakonda Pierre
mhm
nabagenzi banyu sanga bakijyana ku ishuri muri komine ya Minikuri Igihanga
ego
na n'umusore wanjye sinamanye bagira atani cyane mu gihe cyagwaye
kutamuvuga izina ga muyise araza kwimenya canke uvugira muri rusange bakimenya
Ego na cyane cyane. Ari furugima kamushasha abarundi bose kandi nitege n'igihe cyanze. Ubu banije mu mutekano ntangere n'umwaka mushasha w'inzira 18.
Urakoze cyane gose muyize ngaho Pretoria muri Afrika y'Epfo nawe wibwira umunsi mwiza.
Nani murakoze mugiye mu Rwanda hehe.
Mhm. Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda nakanya twabahaye inshuti bakunze muri ryanye no kugira ngo mutubwire ingene muri ko murasozera impera z'uno mwaka ko mwahimbaje Noeli. Akariwe mufise mutashoboye kwipfuriza tukugurira ama telefone ku bwanyu. Inyuma ya muhize cyo twakira Daniel. Daniel ikaze ku ijuru ry'America.
Ego muhiriwe cyane mwaramutse sizi kwari mwaramutse hiyo.
Turacari saa 12 n'iminota 21 n'umwe. Mu gitondo urumva ni mwaramutse ego uruhire ya majega Daniel
jewe na mahoro ndi nga harugura haramiye gisagara cha Bujumbura muri Rare
neza na neza he sororezo canke muja mu bindi
isororezo haruguru ego
havugwa makinga he isororezo
Sororezo ashana na mahoro turashima tugonga tugashima no nuko Noeli yabaye mu mahoro n'umutekano atakagorane twumviye se nuko byahora mu myaka 2-3 yahera
nama mukaba muri ko mwitegura gute ubunani nabwo
ubunani nkuko dusame babikora ino ba kuri Noeli barasenga twagiye gusenga turabona turasenga nyuma turaza kwihimbaza mu miryango abayihimbaza mu biteramo aho Bujumbura hepfo barayihimbaje cyane gose na Noeli ni na bonane twiteze yuko tuzohimbaza tuzosenga hanyuma eze tuyihimbaza uko dushoboye nitwo turoze dusabikanye n'abandi
mwaranose utwo muzoshora I Bujumbura kuko mahora muca mumanukana utwo mwimbuye duke mukamanukanira abanyabujumbura nabo
oyoyi bo ntiharagira kwimbura mugabo I Bujumbura turashora ibijyanye n'imihwi
Nuko rero Daniel nimba hari utashoboye kuronka uburyo bwo kwifuriza Noheli nziza no kumwifuriza impera nziza z'uno mwaka reka tuguhakanye
Ego ndahera kuri mwebwe abamenyesha makuru utugeza amakuru meza guhera muri ngaho muri Leta z'Ubumwe za Amerika
ku izina rya bagenzi banje ndagushimire
Ego hanyuma nkaca nifuriza Noeli nziza n'umwaka mushasha mwiza niyo kwizera Angelina ari aho muri Amerika na murumuna we Delphine na basaza we Elias basaba yumva atanda muri Kenya nkifuriza Noeli nziza na bonane mukugu wanjye yitwa Gideon hamwe na Mugisha Dire hanyuma nkaca nongera nkifuriza Noeli nziza mu kugwanza ari Tanzania mu nkambi y'Inyarugusu itwa Hatunimana Diodone
urakoze cyane
n'abaririmbyi bose ba ego
n'abaririmbyi bose bagize iki
n'abaririmbyi bose bari kumwe muri korale ya Ujumbe
urakoze cyane gose Daniel ngaho sororezo mu Burundi
atanifuriza ego
ugira umunsi mwiza Daniel
watwese
Ijwi rya Amerika kino kiganiro ni iwanyu mu ntara muragikurikirana imisi yose kuva kwa mbere gushika kwa gatanu hakabari cyo mwakunze muri 2017 mushaka tushimikire ko muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com hakabari n'ico mwatuneguye mushaka duhubure muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com no mwaka twari banze cyane gose mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ariko muri 2018 tuzoshika no mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda. Tufise na Samsone kuyundi murongo wa telefone. Samsone kaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye ga Samsone?
Yewe ndi Bujumbura mu Burundi.
I Bujumbura mu Burundi. Neza na neza.
Musaga.
Ku Musaga. Bonane muyiteguriye gute? Noeli yahimbaje gute?
Mu bisanzwe. Noeli uko twahimbaje na cyane cyane twari ye mu mitima
eh
kugira ngo amwacu Yesu agukire ahantu atunganye
eh
ubijyanye n'ubuzima bwa misi yose naho twagerageje gukoresha uburyo dufite
aha
birinda gufata amadeni kugira ngo nyine tugire ikibazo mu buzima bukurikira
aha
yene nawe
eh
unane nabwo uko tubwiteguriye
Hello. Ndiko ndakumva Samson abuna nuko mubwiteguriye.
Na cyane cyane kandi nka jewe. Ko ndagira ndasuzuma nakoze mu mwaka ugeze wa jemire gite. Ndaraba neza iyo nakoze nashoboye gushika ko kuna nabipanze mwakutangura. Ndaraba amahiteke nagize. Ama kandi ko ndapanga programme nziza nzokora ko umwaka byo tangura demedi bibiri.
Ego
nuko je mbonda no kwitegurira umwaka.
Ivyo birafasha kwirimbura baravuga yuko ari kimwe mu gituma umuntu abandanya atera imbere mu migambi y'uwitandukanye kuko utazi uvuye ntubumenyi yuje.
Ego cyane.
Ego nuko rero Samson ntagutwaye umwanya uce ugira ko nimba hari uwutifurije nawe rinziza uyimwifurize nimba hari ushaka kwifuriza impera z'umwaka mwiza naho nyene ubikore.
Bisanzwe.
Nohera
kwifuriza umwaka mushasha ababyeyi banjye.
Ego.
Ama ugira kabiri ndabifuriza umwaka mushasha uzabere w'amatano w'ubuki mwebwe bamenyesha makuru kuri radio ya Amerika.
Nukuri turashimye.
Gira gatatu bifurije mwaka mushasha abana twiganye kuri seminisi pare kusaga natwaziye emiretre moderne gira kane bifurije igirize pategoti kusaga kujya mbere mwaka mushasha.
Urakoze cyane gose Samson ngaho ku Musaga Bujumbura mu Burundi nawe wewe tukwifuriza impera nziza z'umwaka. Hamuraro nanigwa muri 2018. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tose kandi na Jean Paul ku murongo. Jean Paul ikaze ku Ijwi Amerika.
Urakoze cyane ndabaramukije.
Urakoze cyane gose. Jean Paul uherereye he?
Jewe ndi Bujumbura mu Burundi muri quartier Nyakabiga.
Nyakabiga yakangahe?
Munyaka biga ya mbere.
Yego. Kubera kanya katujanye ubwire ko nimba hari ufise wifuriza Noeli nziza utashoboye kubikora canke impera z'umwaka mwiza uduge ku ijambo.
Yego naganifurize umwaka mushasha mwiza abavyeyi banje bari mu ntara ya Gitega. Hanyuma nifurize umwaka mushasha kandi umufasoni wanje nawe nyine ari mu ntara ya Gitega. Hanyuma ndifuriza umwaka mushasha abantu bose b'abagenzi banje cyane cyane abagenzi banje twana ngaha mu Nyakabiga Jean Paul adandaza amata nawe ndamwifurije umwaka mushasha. Hanyuma ndifurije kandi umwaka mushasha abantu bose dusenga hamwe mu ishengero ryawe.
Urakoze cyane gose Jean Paul nawe tukwifurize kuzoranirwa muri 2018. Akaba ari no kuri Jean Paul duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye mwinga bw'ivyuma ya Innocent Kimenyi nga mu isi ya 18 Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mariko menaje we Diane nahazwe nahimbawe kubana namwe kandi bizaba bimeze gucyo nyene ejo igihe c'isaha indwi mu kiganiro nk'iki tuzobahuza n'abanyu nk'uko vyama kwa gatanu tubareke mwitahiriza abanyu mongere mutubwire uko muri ko murasozera uno mwaka wa 2017 musozere neza hama 2018 turi ko twerekezamwo uzubabere umwaka mwiza naho tutarawutangura.